Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi no radio hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane Nahazwe. Ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya.
Ninzu bakagurisha kugira barabe yuko ukuntu boronka itike bakagenda none bamwe bariko baraje natwe inzara iratwishe umva wacu kuma nga tumugenda ukacuguyo nyene.
Uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi asigura igituma hari impunzi zahungutse ziva mu ikambi ya Rusenda muri Kongo zibandanya zija gutora imfashanyo muri iyo kambi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu nk'uko twabibamenyereje uno munsi. Turabafitiye kandi ikiganiro cy'amagara y'abantu aho tuza kubayagira ku kamaro k'amazi meza mu buzima bwa kiremwa muntu. Muraguma hagufi ya maradiyo yanyu ibyo byose ntibacike. Kumbanze ndababwire muri make kwa makuru ava mu butegetsi bwa Uganda avuga ko Perezida Yoweri Museveni azayaremeje itegeko rikuraho imyaka y'amavuko umukuru w'igihugu atorenza kugira ngo yemeregwe kwitoza. Umuvugizi wa Perezida Don Wanyama yatangaje kuno wa kabiri ko Perezida Museveni yemeje iryo tegeko ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12. Ivyo bica bimuha uburenganzira bwo gushobora kongera kwitoza kurongora igihugu umwaka wa 2021 ndetse n'indi nshuro izokurikira nyuma yaho mu gihe yovyipfuza. Inamashinga amateka ya Uganda igizwa hanini n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi yari yemeje iyo nteguro y'itegeko ihinyanyura ibwirizwa nshingiro hari ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12. Kiza Besigye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Uganda yabwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko atagitangaje kirimwo kandi ko Perezida Yoweri Museveni ariwe ari hejuru y'izo mpinduka kandi kindi ngo nuko ariwe birwenyene byungukira. Ikindi yatangaje muri iyo mpinyanyuro nuko abashinga amateka ba Uganda bongewe imyaka 2 ku myaka 5 bahura batorerwa ikiringo cabo kigiye ku myaka 7 bisigura ko ayandi matora y'abashinga amateka azotunganywa mu mwaka wa 2023. Abantu bashika kuri 9 nibo bamaze kumenyekana ko bishwe n'imbeho irenze urugero imaze indwi zitari nk'ingaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika kandi abakurikiranira hagufi bihe bavuga ko mu minsi iri imbere iyo mbeho izobica bigacika. Ikigo c'igihugu gikurikiranira hagufi hindagurika ry'ibihe kivuga ko amareta 40 yo muri Amerika ari abangamiwe kuruta ayandi. Ibitaro n'amavuriro vya Leta z'Ubumwe za Amerika vyakira ku munsi abarembye kubw'indwara zitandukanye zitegwa n'imbeho nyinshi. Igisagara ca New York kuno wa kabiri carahagaritse ukunguruza abantu mu mato kuko inzuzi zose zacitse amabarafu. Ntewe muri Leta ya Florida televiziyo y'Abanyamerika CNN yatangaje ko igisagara ca Orlando cuzuye inzuzi z'amaritiro kuri ba mukerarugendo. Leta z'Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziteguriye gufatira ibindi bihano Korea ya Ruguru mu gihe ico gihugu cohirahira kikongera kugerageza ikindi gisasu ca nuclear. Ivyo vyashikirijwe kuno wa kabiri na Nikel, ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri ONU. Yavuze ko hari urukurukuru yuko Korea ya Ruguru iri mu myiteguro yo kugerageza iyindi missile ati ndugure twa mugina mu gihe ivyo vyoba nakabuza ko ibindi bihano vyoca bikurikira. Mu mwaka wa 2017 twaraye dusozereye ONU yafatiye ico gihugu ibihano vy'ubutunzi inshuro zitatu zikurikirana bisabwe na Amerika. Ibihano biriko birakora bikomeye ku butunzi bwa Korea ya Ruguru. Njuti bakunzi bacu twongere tubifurize ikaze kandi tubamenyeshe kuri radio mukunda yumvikana ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3 andi mushora kumva ibiganiro byacu muca ku rugagwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cacu tugihere mu ntara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi aho zimwe mu mpunzi zahungutse ziva mu ikambi ya Rusenda ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibandanya zija kwakira imfashanyo muri iyo kambi. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko babiterwa n'ubukene ariko n'inzara ngo ntiri kure. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Bubanza.
Inyuma ya kamo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ateye impunzi ziri hanze y'igihugu uko zohunguka bamwe barahungutse babifashijwemo n'ishirahamwe gita impunzi HCR abandi baritahukana. Muri aba abashikiye ku mutumba Kagwema wo muri zone Gihanga ya komine Gihanga harabaguma basubira buri kwezi gutora ifashanyo igenewe impunzi mu ikambi baje bavamwe mu Rusenda iri mu gihugu kibanyi cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Urumva turagenda ko hataramugaba bimva ku nzara tukarabo kuguma ngaho inzara iri kiratwiyije twatwongera kandi tukagenda tugiye gupokera gashya twigarukira buri muntu bamuhereza 15,000
nubu ino barapokeza bakanka kuduwa twege ngo twara hungutse ngo tuguma tujibubemberga natwe inzarira twice tuguma dushaka nagafashanyo twege twahungutse data ariko turabura.
Uku gusubira gutora ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu Rusenda kwaba banyagihugu bavuga ko ahanini kuva ku kutitabgaho nabo mu ntwaro bo ku mitumba aho bavuga ko hafashwa abahungutse baherekejwe n'ishirahamwe HCR gusa
bajya bo ku mutumba nibo babituma baca basubirayo kuko bavuga ati urabona nkugerageye gupokera no munsi segitera randise aho kuvuga ati reka nandike na wawundi ntashobora cyayi yandikira babandi nyene bafite amazina bakace bagira amazina nka 10 babandi nabo baraho muhira ntibapokera bakace biyumvira ati nubundi turiko turagirana turishwa n'inzara abandi bariko barapokera cabongera bakace bigiye n'inzu bakagurisha kugira barabe yuko kuntu boronka itike bakagenda none bamwe bariko barajya natwe inzara iratwishe umva wacukuma tumugendo kacugu yonyene.
Kuri ibi abajeje intwaro muri komine Gihanga bavuga ko ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bwatwaye ifashanyo y'amabati n'ibindi byankenegwa ariko ko batakwiwe bose. Musitanteri Ndayisaba Leopold abandanya avuga ko yasavye abajeje intwaro ku mitumba gukora amanama y'abahungutse bose kugira bashobore kwitabgaho atawusigaye inyuma.
Twobamenyesha yuko muri uku kwezi kw'12 umushikiranganje w'intwaro hagati n'ingisho zo gukundisha igihugu yaragerageje kuvyukora araza arafasha mu bantu baheruka guhunguka bari bahawe amabati bari bafise inzu zitameze neza kumbure nte bari gushobora gushashiriza abantu rimwe kuko ni intango kandi tugashimira leta kuri umugambi mwiza imyidogo yamaho ivyo n'ibintu bisanzwe bati ni kugitwaho tutaronse mugabo twarabijeje yuko tuzobana tubashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari ababene gihugu atakubakomera kandi kuvyukuri turamaze no kwirira inama nabo bantu n'ubu twasavye yuko ku mitumba baza baragirisha amanama y'abantu bahungutse kugira ngo turabe ikintu catumye bagenda na cyane cyane cabicotse inzara canke camaronko kugira ngo tubafashe tubahanure tubashigikira.
Ariko kandi uyarongoye komine ya Gihanga aranavuga ko harabikika mu ruja n'uruza rw'abasanzwe baje kurangurira imirimo itandukanye muri ico gihugu ca Kongo mu kuja gufata ibigenewe impunzi mu makambi kubwo kwifuza amaronko menshi.
Abantu bamafise bavuga nti ibintu byo gushaka amaronko hari abacu bagenda bakigira impunzi bakarondera ivyo bifungurwa kumbure bashaka kugurisha mugaso kuvuga ko ari inzara kuko twaragerageje ngo twabitewemwo akamo n'abadukurira mu ntwaro bati ni mubandanye mushigikirana haragiye na makomite y'ugushigikirana rero ni vya bindi vy'amaronko duheruka kugirisha inama kugira ngo badufashe uko hariho abo twasanze bafasha abandi mu kujabura abantu mu bwato bidace mu mategeko tugasaba tuti umuntu azuba keneye kujayo ntitumuhuza yuko ajayo uburenganzira bwiwe mugabo agende ku mutumba babizi kugira ngo tumenye ibyagiye gukora iyo muri Kongo maze azagaruke atangorane.
Nubwo biruko abasore hamwe n'abagabo bavuga ko nyabuna inzara ishobora kubakwegera uko amabajabuka urubibe baje kurondera icyo bafungura muri ico gihugu ca Kongo bagira ingorane ahanini zifatiye kumwikeko bagirwa ko baba bajya kwifadikanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Mbotwebwe natwe turi abantu b'abagabo n'abasore, iyo tugiye kenshi turajyanwa n'inzara vrema. Nk'ubura icyo duhuri bukore, kimwe gusa tugiye nuko mu gihugu aho tuba tuvuye cyangwa mu karitsiye tuba tuvuye, ntibaba batuzi, nta bintu bibi tuba dukora. Kimwe gusa uba utumwe n'irya nzara baca bagufata nabi, bavuga ngo wabugiye mu mugwanyo, ngo ugiye kwiga inkoho cyangwa ngo ugiye gufatanya na ba bandi bashaka kurwanya ubutegetsi mu gihugu, bagaca bibaza ko aribyo ugiye gufashanya nabo, kumwe ntibibaze ko hari inzara ikujyanye.
Abajeje intwaro ku mutumba wa Kagwema bamenyesha ko uharugwa ko ingo 3,600 babandanya bavuga ko imiryango imaze kumenyekana ko ifata ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu gihugu cya Kongo igera kuri 30. Aha tukibutsa ko komine Gihanga yageramiwe n'uruzuba mu mpera zo mu mwaka wa 2016, bamwe mu bari basanzwe mu bukene bakitaba Imana, abandi bagahunga iyo komine. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye. Duce tuvangaho i Bubanza tunyarukire ku mugwa mukuru w'Uburundi Bujumbura, aho nyuma yaho kuno wa kabiri habaye imanikwa ry'intonde z'abahawe ibibanza masoko ya Ruziba na Kinama. Hari abo mu Kinama batanguye kwidoga ko batisanze kuri izo ntonde. Umukomiseri arongoye isoko ya Kinama asaba naho biruko abatibonye kuri izo ntonde kwandikira n'ingoga umugujeje gutanga ibanza muri iyo soko imbere y'igenekerezo ya 18 rya kuno kwezi. Ibindi kuri no nkuru muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu i Bujumbura, Evariste Nzikobanyanga.
Inyuma y'iryo manikwa y'intonde ku masoko ya Ruziba mu Bumanuko na Kinama mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura, abahora badandariza muri ayo masoko bari ruhukije. Benshi bari bafise amakenga kuco bacaratumye iyugurugwa ry'ayo masoko aheruka gusanurwa riteba. Uburongoye umurugujejwe iyugurugwa ry'ayo masoko Ramadan Nkurikiye yabwiye abamenyesha makuru icatumye iryo yugurugwa riteba.
Icatumye duteba hanini nuko twadufise urutonde rw'abadandaza benshi ngo turavye ibibanza badushikije igihe badushikiza amasoko, tutadufise ibibanza bike. Abadandaza bose basanzwe bakorera ngaha mu masoko ya Ruziba n'isoko yo mu Kinama, baze barabe yuko barabe ibibanza byabo, barabe n'ibisabwa kugira ngo bace batangura imirimo yabo kujya ukuri kwamye. Umwe wese araraba ikibanza baba bamuhaye inomero, ama yamaze kuronga iyo nimero azoca tumbera ukomiseri w'isoko ajerekanye fish.
Inyuma y'amasaha makeyi hamanitswe izo ntonde kuri ayo masoko, imyidogo yatanguye kuri bamwe mu Banyakinama bavuga ko batisanze ku ntonde. Bano bakenyezi ni bamwe mu bashimye gushikiriza ibitagenze neza mu gukora izo ntonde.
Bamwe ntibibonye ko nta nimero zari ku bibanza byabo ku mafishi yabo, ariko hari abandi bantu batomboroyemo yarafise ibibanza kimwe isanze amazina ku bibanza bibiri. None ibyo mumva bisigura iki ko hari abandi babuze? Urumva ifishi nari ndayifise ifishi zibiri, hari y'umwana wanje y'umukwe, hari n'indi fishe y'umwana y'undi muhungu. Inimero ntayo zariko, wahura ko ifishi imwe iri ku nimero zibiri, ariko komiseri aratuzi. Ariko ikibanza ngaha ku ntonde batondetse ntikwibonye ko, none bari kugira inguvu kubajya batabonetse kuri ntonde ntibatahe gutyo nyine.
Komiseri w'isoko ya Kinama avuga ko nimba hari abatariko bisanga ku ntonde, itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri iruhande y'izo ntonde ritomora neza ico baca bakora. Jackson Tuyisabe avuga kandi ko abo batisanze ku ntonde boba ari abatakurikiraniye hafi ibijanye n'ibibanza bahora badandarizamwe muri ayo masoko.
Umuntu yisanze atari ku rutonde, imashini ishobora kuba yamusimbye canke habaye akandi kagorane gatoyi, uwo muntu aca yandika ikete kugira ngo akandikira uburongoye umugwi kugira ngo ashobore gutunganirizwa. Ikindi nacyo twagira ngo tugira ko tubabarira, ibi bikogwa ntivyakozwe no muntu ugatwe kiwe. Hariho umugwi washizweho na nyakubahwa umukuru w'igisagara cacu ca Bujumbura, bakoze bitanga batiziganya kugira ngo ibi bintu mubona bimeze uko bibe bimeze nkuko bimeze. Hari nabandi kandi usanga bitwa ngo bibuze ku mariste, ugasanga umuntu aheruka kuza mu mwaka wa 2010 cyangwa mu mwaka wa 2011 agacabona uno munsi kwa bubatse isoko ari isoko ya kijambere, acaza kubaza ngo afise ikibanza mu isoko ryo mu Kinama, kumbe fishe yiwe iriko yuko aheruka kuriha mu mwaka wa 2010. Mucamwumva yuko nk'uwo muntu abaje kugorana, abaje kugira ngo gusa ateze ambutiyaje abandi badandaza basanzwe ari abadandaza.
Umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Bujumbura anarongoye umurwi ujejwe igikorwa co kugurura amasoko aheruka gusanurwa mu gisagara ca Bujumbura avunira akagohe abaronkejwe ibibanza ako nako kajanye n'ibikoresho bategerezwa kuzokoresha mu kubaka utuzu two kudandarizamwo
uko tuzokubakisha ivyuma nambao zizosubira mu masoko bamensha yuko no mu yandi masoko bisanye vyaheze mugabo turiko turaraba neza yuko atakwihenda kurimwo kore ibintu byiza kugira ngo abadandaza bose bumve yuko amasoko ari gwawo kujya mukuru w'igisagaca ujumba yabemereye bose azasubira mu masoko barabakoreramo
amasoko indwi yo mu gisagara ca Bujumbura nyaheruka gusanurwa muri komine muha haharurwa ne ayo nayo ni Ruziba Kanyosha Kinindo na Musaga muri komine Mukaza niso kimwe yo muri quartier Jabe muri komine Ntahangwa naho na masoko abiri ya Kinama na Ngagara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi ino mu Kinyarwanda ibyo tubafitiye muri kano kanya cha tubandaniriza mwi gisagara cha Kigali mu Rwanda tubabwira impunzi z'abarundi zibangaho mu Rwanda uko zahimbaje umwaka mushasha wa 2018 ni inkuru tubaza umenyesha makuru wacu mu Rwanda Desire Hatungimana.
Abantu bamwe mu barundi b'impunzi ziri Kigali mu gihugu cy'u Rwanda bari bahuriye hamwe kugira basangire ibyishimo by'umwaka mushasha. Baracinya akadiho, barasangira bikaba byaraboneka ko banezerewe. Umwe muri bo akaba atumenyesheje ko naho bari mu ngorane biyungunganya bagashyira uburyo hamwe nabo bagahimbaza umwaka mushasha.
Ego, umwaka mushasha twawuhimbaje neza naho turi mu buhungiro. Twaragiye hamwe n'abagenzi batandukanye turi kumwe mu buhungiro turashobora kuhimbariza hamwe umwaka na cyane cyane mu buryo buke dusanze dufise dukoreshejwe uburyo buke twarashize hamwe icyumwe wese afise turagerageza turasabika n'icyo dufise kugeza aho twese turonka icyumwe wese afata hanyuma no kuvyina turavyina mu kuryoherwa kose gushoboka umwaka wagenze neza abantu twarasangiye abagenzi bose bashoboka kandi byari biryoshye cyane byari bihimbaye.
Uno mugabo wewe afise aho yisumamwo amenyesha ko guhimbaza umwaka mushasha vyamye ari umugenzo ku Barundi amenyesha ko atabintu bihambaye bagize ariko ko binjiye mu mwaka mushasha mukanyamuneza.
Jewe nk'umuntu yahunze mu mwaka ko twawuhimbaje muri ubwo byo butoye umuntu abashobora kuba yaronse hirya no hino afise agafaranga gatoya yo kugura agacupa yoshaka kugura n'akandi kantu twarashoboye kuja hamwe n'abandi tuba dusanganywe muri karitiye canke wo mukorana mugashobora gufata akantu kugira mu gihugu kame nkuko n'ubundi mwaba mubigira mwamukareka kugira nk'ivyo mwagira mukiri mu mahoro mukamenya ko muri impunzi. Umuntu yaragerageje akabona ko nyene nawe akibaho akabona umwaka arawusozera neza hanyuma umwaka nawo twinjiyemo akavuga ati dusaba Imana yuko ibibazo turimwo uyu mwaka dutangwe Imana yodufasha tukabivamo. Twaragerageje muri ubwo bushozi nyene dusanganywe buto kugira ngo umuntu abone ko yaryohewe arangije umwaka atanguye uwundi ari kumwe n'abagenzi.
Mu gihe hari abahimbaza uwo mwaka bakanywa bakarya eka no kuvyina bakavyina hari n'abandi babona ko uwo munsi atacusigura mu maso yabo bivanye n'uko babayeho.
Aho nahimbaje sino kubije kuhimbaza umuntu awuhimbaza ari kumwe n'umuryango ari kumva umuryango wanje uri Burundi genda cyari ndi mu Rwanda umva nana santi mugira nani iki uri impunzi nyine ariko impiri mu Burundi nawe uhimbaza nkumva ko nishimye ariko ntanagimwe n'icyo nishimye ndumwe handi bari mu mahama umva kera nawe uhimbaza turi benshi ariko ndumwe ntiwigeze ndyohera.
Benshi mu twashoboye kuganira bamenyesha ko guhimbaza umunsi mukuru w'ubunani bitakibashobokera kubera ubukene barimwo ariko ko bagerageza gusangira duke bashoboye kuronka mu mihani wabo. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana nawe nyene arakoze. Ijwi rya Amerika tukabandanya tubifuriza umwaka mwiza wa 2018 aho muherereye hatandukanye urababera umwaka w'amata n'ubuki. Unaho mikaze mgenzi wanje ejo ni Mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu.
Nchote zirigiri ya Amerika mchiganiro chubuzima turavuga kungaruka za mazi mabi kubuzima. Mujihugu chuburundi harichibazo cha mazi chani chani mamajaruguru yijihugu. Ahaba turaje vahura nichibazo chokuwa na mazi meza haraba koresha mazi umuchiaga cha Tanganyika muburujo utandukanye ayo wogamo niyo vamesara mimyenda ni nayo vavoma vakaja kuya koresha mungo zavu. Ibi bigira ingaruka ku buzima bwabo. Muri kiganiro turaganira n'umuvugizi wa Ministeri y'ubuvuzi mu Burundi, muganga Tadendi Komana, aratubwira bimwe mu bibazo umuntu hanyoye amazi mabi yanduye ashobora kugira.
Uko byamazigishwa mu bijanye n'amagara y'abantu na cyane cyane muri amabwirizwa 10 y'isuku, birumvikana yuko iyo umuntu anyoye amazi mabi bimugira ingaruka mbi na cyane cyane zerekeye indwara novuga zivuye ku nzoka, inzoka zo mu nda. Nibyo bikunda gukarira umuntu yanyoye amazi mabi kuko abarimo mikorobe. Ugasanga rero kenshi umuntu aragwara indwara z'inzoka, inzoka z'ubwoko bwose. Hariho n'igihe usanga ashobora kurwara amibe, kambere hari igihe hadukana bya cyakiza novuga nka korera cyangwa amatinya vuye ko anyoye amazi yanduye na cyane cyane yandujwe n'umwanda mukuru uba wakwiragiye muri ayo mazi. Aho rero ni ibintu byo kwirinda. Numvise neza yuko mu Kirundo kibazo cy'amazi gihari, ariko abatwumviriza nababwira bene gihugu yuko bogerageza naho atamazi ajyayo mu mabombo yo bahari bagakurikiza y'amabwiriza 10 y'isuku na cyane cyane ushobora guteka ry'amazi igihe imbere yo kuyanywa, kandi bakirinda no ku ukono na mazi basanzwe bakoresha na hajya mu kiyaga, bakirinda cyane cyane ko batamo inyanda, inyanda yari yose yaba inyanda mikuru cyangwa ubundi bucafu. Kuko numvise ko hari haba bariko baravoma iby'ubukene bw'amazi burahari, ariko bakamenya neza yuko bo kwirinda kuyonona cyane cyane bakirinda kuyanduza biciye kujya kwituma ahantu hatarakazi kwa sugumwe, hanyuma bagakoresha neza akazi kwa sugumwe bagakaraba, hanyuma ajya amazi bashoboye kuyakoresha bakayateka kugira ngo mikorobe irimo ishobore gupfa imbere y'uko bayanywa.
Muravuga gukurikiza inama z'abaganga zerekeye isuku. Umuntu ashaka kubabwira ati jyewe isuku ndimo kugira isuku y'umubiri, ndimo kwiyuhagira, ariko ayo mazi agayafata yo mu kiyaga akayiyuhagira akiyuhagiza isabune ikajya mu mazi akameseramo iyo myanda yose ikajya mu mazi, aramutse yatetse ayo mazi ntangaruka yagira mu mubiri w'umuntu?
Oya, hagiye mu isabune naho biragorana, novuga yuko bigorana kurusha. Aha impanuro twoba nuko mu byukuri amazi yo mu kiyaga ibyo baziza kumeseramo impundu canke kogera mu kiyaga, kuko ariyo basanzwe bakoresha mu byo gukindika canke mu kuyanwa, bovoma bagaheza bakagenda bakabikorera ku musozi, hanyuma bageze aho bayavoma naho ngo baje kuyanywa bubanza kuyateka. Kandi no mushiranganzi ko turazi ko ari ikibazo by'ukuri gikomeye, kuko ubukene bw'amazi burahari n'ibyo mu gihugu hagati na cyane cyane muri izo ntara zo mu buraruko. Icyo dukunda gukora twebwe nuko dufatanyije n'abakira neza duhora dushyiraho novuga isekeza na cyane cyane ku byerekeye amagara y'abana n'abakenyezi, hakaba amasekezo yo gutanga ibinini by'inzoka nka kane mu mwaka, baramubyumva muri kampani Sante Merafa, aho abantu bose abana n'abapasoni bashobora kuronka ibinini byo kwita inzoka zoba ziri mu nda kugira ngo zitahirize. Nayo ahandi turazi neza yuko ari ikibazo leta yitayeho cyo kuronka amazi meza abenegihugu bose.
Muganga Ndikumana, mwakongera gutanga nk'inama muri rusange ku buryo abantu bagomba kwifata suku amabwiriza 10? Ayo mabwiriza mushobora kuyavuga muri make kugira ngo aba batayazi nabo bayamenye.
Kino novuga yuko muri amabwiriza 10 hariho novuga atatu ngendegwa ko yukwamiza ko novuga buri munsi. Ikintu cya mbere nuko abenegihugu bose bateza kuraba yuko bafite akaduka sugumwe kandi gakoreshwa neza kakaba gakurikiye. Hajya rero umuntu avuye kwiherera agaheza agakaraba amazi n'isabune, icyo ni cya mbere. Icya kabiri nuko imbere yo gufungura abenegihugu bamenya yuko iyo bavuye ku mirimo bategerezwa kwirinda gufungura badakaraze aho bakamenya yuko mu buzima bwa minsi yose agasebo no mu rugo kama ari gombwa hanyuma iyo baheze gufungura naho nyine barakaraba imbere y'ugufatano vuba gufungura ibyo kurya bidatetse bya byamwa ibyobona biva ku ibarabara bakabironga neza amazi neza hanyuma ikindi nacyo ajya amazi byagarutse biravugwa yuko benshi haba nk'umujyi ntara za Kirundo na Muyinga canke za Nyanzarake ahambere hananiye Tanganyika udasanga bafite amazi menshi neza y'amabombo uheza rero bakamenya yuko bategerezwa kuyateka akabira kandi bakamaba yafundikiye ibyo nibaza yuko ibyo ari ibintu uvuga ngendegwa ko ikindi nacyo ni ukwirinda by'ukuri gusandaza umwanda hajya ku mitumba kuko harimo nk'inzoka ziraheza zikaca zijyana n'amazi y'inkukura zigasubira muri ya mazi kandi basanzwe bavoma mu masoko cyangwa mu nzuzi cyangwa mu biyaga ikindi nacyo ni uko iyo umuntu abonye ko akitwe n'amagara na cyane cyane yari kararibwa cyangwa yatanguye kumera gucibwamo atorindira umwanya muremure yoheza akiba hegereye hafi kugira ngo bamupime barabe ko ari inzoka hanyuma bamuhumu n'ibyo novuga nayo ahandi turize yuko leta nk'uko nabivuze ikibazo cy'amazi ari ikibazo nkoramutima iyo kubikora ku harishoboka amazi yohashika hanyuma mu kurindira abenegihugu bane bazi yuko ukudipremonti ari inkingi y'amagara leta.
Ndabashimiye muganga Ndikumana Tade kuri ibisobanuro muduhaye. Ndabashimiye namwe nshuti mwarimu duteza amatwi. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese ubuzima buzira umuze. Koze mugenzi wacu je ni Mukankusi ku kiganiro cy'amagara y'abantu yadutunganirije cuno munsi turiko turasa nk'abasozera iwanyu mu ntara y'uno munsi ariko mu kurindira yuko umwanya ugera reka tubumvishe kano karirimbo uvuga na ku muririmbyi twa Vestine umurundikazi
gawe mwami kumusazi wawe ni hobi ndoneka duhura niwe gusa unahura ninyishu niwe gusa unabara
Akaririmbo uvuga Kavestine muririmbyi kazi w'umurundi karirimbo kimana akabona ko rero duce dusozerera ko ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza bivuye ku mutima ndabashimire mwakoze cyane amenyesha makuru bacu batandukanye barijya nino bagize ico baterera kugira ngo kino kiganiro gishoboke
hano muri studio ya 18 Washington DC mari kumwe na Jewe Diane ninahajwe nifatikanije na mugenzi wanje Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur Joe twemi twifurize kuroranirwa ijwi rya Amerika murabandanya mu ndimi zitandukanye ariko twe tubararikiye nka muri sanga muzakurikirana saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice cya 12 na makuru avugwa mu Burundi igice cya 1:30 uruganda rubategura rukongera rukabashikiriza makuru muri imigwi y'ikirundi n'ikinyarwanda ruraza kugaruka rubabwira yavugwa muri Afrika n'iganiye.